Kidoma chakubiti na mabu yenda wa koma Nime sindi noma aba mfiti yeshari koma koma Kire gute, nabatera nyimbele gute Kene vube
We made it easy to vubre
Okay, okay, ibi nuni okay
Yes, sir.
Aba eti basa zeba shaka bagaruki
Yes, sir. Nacho mutako zebo munda hize Alikoku bima na ndacha agaze
Salamaleko, kuba neze mesi Nwa mengesha ko, tabarenze morino mesi Salamaleko, kubifuza yuko jewe subiri nyuma Salamaleko, kubafuza yuko jena zogera kure Ahani, nane ahani eh? Ahani, nane ahani Ahani, nane ahani eh? Ahani, nane ahani Mujino misi ni midido, sinzi kuna ubibona Keda bamfata nguta baho alikubu fonida so Nikinaza vimani tangore, yeah Visi wobo bazo zabi, yeah Wajaka kubo ni chizero za tutkwa gita, yeah Mamenye yuko tumeze bianta joto, yeah Okay, okay, even nuni okay Aba eti basa zeba shaka bagaruke
Nacho mutako zengo munda hize Aliko kubima na ndacha agaze
Salamaleko kuba neze mesi Nwa mengesha ko tabarenze morino mesi Salamaleko kubifuza yuko jewe subiri nyuma Salamaleko kubafuza yuko jena zogera kure Ahani, nane ahani eh? Ahani, nane ahani Ahani, nane ahani, eh? Ahani, nane ahani.